Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nininahazwe. Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye u Burundi, akaba yitabye Imana ku munsi wa kane hazoshingurwa muri Mali nk'uko vyemezwa n'umuryango wiwe. Bamwe mu banyepolitike bakoranye n'uwo muperezida yarongoye u Burundi mu kiringo kirenga imyaka 10 basanga yarakwiye gutahukanwa mu gihugu c'u Burundi agashingurwa na iteka ribereye abahoze barongoye igihugu.
Amakosa bamwagiriza natuma tabaye nabari mukuru w'igihugu urashobora kuba akazoza k'umuntu mugaru ushobora kuba kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishike 13 ari nacyo gituma yapfuye baguza gufata kwa mukuru w'igihugu yapfuye.
Uyu ni Frederic Bamvugiyumvira yabaye icegera cya Perezida Pierre Buyoya tukiri ku rupfu. Uyu yarongoye u Burundi mu kiringo c'imyaka irenga 10. Abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri Republika Demokarasi ya Kongo nabo barafise ico bazokwibukira kuri Major Buyoya. Muraza kubumva handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Wahoze atwara u Burundi Major Pierre Buyoya aherutse kwitaba Imana zohambwa mu gihugu cya Mali aho yaramaze imyaka 8 akorera. Yamara bamwe mu banyepolitike bakoranye nawe babona ko leta y'u Burundi yari kwiye gusaba ko yohambanwa iteka mu gihugu ciwe yatwaye imyaka irenga 10. Gusa abategetsi b'u Burundi gushika ino saha naco barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryo kubika ry'umuryango wa nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya ijwi rya Amerika ryabonye niryo ritamura neza aho uwo muhisi azohambwa. Iryo tangazo rigira riti ndoguriye twa Mugina umutambukanyi abana n'abuzukuru ba Perezida Buyoya baramenyesheje inshuti n'abagenzi ko nyakwigendera azoshinguranwa iteka mu gihugu cya Mali aho yaramaze imyaka itari mikaba. Amatariki azomenyeshwa hanyuma. Umuryango wa Buyoya usubiye gushimira ababandanya kuyihanganisha ndugaye twa Mugina. Icyo gihugu agiye gushinguranwamo iteka yagiye kugikoreramo mu mwaka w'2012 agiye kuba intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali na karere ka Sahel. Naho biri uko bamwe mu bo byakoranye ntibazakiriye neza. Kuri bo igihugu c'u Burundi yakoreye imyaka irenga 10 ari umukuru w'igihugu nicyo cari kuba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma. Frederic Bamvugiyumvira yabaye icegera ciwe kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2001.
Nakambaro kibara kubera ko barya bari ku butegetsi sibanyaje cyambara ntama nibanje ariko bazanye igihugu c'u Burundi kubaho bazanze igihugu c'u Burundi kiriho kandi icyo gihugu cyaratwarwa n'imbere yabo kandi n'inyuma yaho kizoguma gitwarwa. Rero kubona umukuru w'igihugu apfa bakanuma uravye ingene bagaza yapfuye bakavuga uyo yapfuye bagahora nakambaro kibara kubera ko n'umukuru w'igihugu amakosa bamwagiriza natuma tabaye nabari umukuru w'igihugu urashobora kuba akazoza k'umuntu mugaru ushobora kuba kahise kiwe yaratwaye kijya gihugu imyaka ishike 13 ari nacyo gituma yapfuye baguza gufata kwa umukuru w'igihugu yapfuye. Umva igihugu cyabuze ni cyabuze Buyoya Petero cyabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi baguza kugira icyo babivuze ko ngomba.
Abategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi gushika ubu ntacyo barashima gushikiriza kuri urwo rupfu. Iradio ijwi rya Amerika rigitangaza ubwa mbere urwo rupfu niho Wirinyamitwe umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko atawukwemera neza ko Perezida Buyoya yitabye Imana. Inyuma y'amasaha make Nyamitwe yavuye yandika ati nivyo icyo bikoze mu bategetsi b'u Burundi nta n'umwe arahoze umuryango n'igihugu vyabuze nyakwigendera Buyoya. Honorable Frederic Bamvugiyumvira abona ko iyo nyifato itabereye umugambwe Sende DFDD washikanwe ku butegetsi na Perezida Buyoya kuko ariwe yemeye ibiganiro biwuhuza na leta yiwe. Gusa leta y'u Burundi yari yashimagije Perezida Buyoya mu mwaka w'2014 aho Perezida Petero Nkurunziza yari kwasaba bagenzi we ku isi kumufasha gushigikira Buyoya mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa la francophonie. Ikete janya kugendera nkuru nziza byagira riti Perezida Buyoya yarerekanye ubutwari akatari gake arakunda igihugu n'abanyagihugu ndetse na Afrika yose. Niwe yatanguje ubumwe bw'abarundi imigambwe myinshi n'ibiganiro vya Arusha. Budakeye na kabiri leta yasubiriye nkuru nziza yagirije Buyoya gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 no kuba yaragize uruhara mu igishwa ry'uwahoze atwara Burundi Melchior Ndadaye gutyo atangura kurabwa nabi. Ubu igihugu cha Mali nicyo cemeye ko aricyo kizomukura mu gihugu cy'Ubufaransa aho yaguye congere kimuhambishe. Umukuru w'igihugu cha Mali yavuze mu itangazo giwe kw'icyo gihugu kitazopfa kimwibagiye kuko yagifashije kurondera amahoro n'umutekano. Icyo gihugu ni nacyo cyari cyamuhaye ubuhungiro mu kwezi guheze kuva atanze imihoho mu ishami ry'ubumwe bwa Afrika. Pierre Claver inkuru Kigali ku by'ijuru rya Amerika.
Ivyo urupfu rwa Perezida Pierre Buyoya twibandanirize mikambi ya Rusenda hi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho Abarundi bahahungiye kuri mikuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo bavuga icyo bazokwibukira kuri Major Pierre Buyoya.
Nk'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda hari ikintu cyiza n'ikintu kibi nibukira kuri Major Pierre Buyoya yatwaye Burundi. Icya mbere na mbere ndamwibukira ko nuko mu mwaka w'1993 igihe yariko ariyamamariza bahiganwana Ndadaye Melchior havuye Mutsinda yatubwiye yuko ushaka kubyara ugaheka ugatora Buyoya. Buyoya yahavuye atsindwa kandi inyuma y'ijambo yari yaravuze inyuma yo gusunga kuri abo babyeyi barahekuwe twarahekuwe turabura ababyeyi turabura abashiki bacu turabura bene wacu turabura abajyango batandukanye. Icyo ni cya mbere. Ikindi kigira kabiri nibukira kuri Major Pierre ni ikintu cyiza. Imbere yiwe hari abaperezida hariho ishuri rimwe ryitwa lise ryiyungururizo uvuye mu mashuri yisumbuye mato mato, ariko Pierre Buyoya yashyizeho ishuri bita Collège Communale. Niwe yizanye ishuri Collège Communale ifituma umuntu atanasoma nota menshi yo kujya kuba muri lise ishuri ifite uburaro ashobora kwiga agataha iwabo mugabo akaba ari kariga nk'umuntu ari kariga wanashaka azashobora kuzura muno muri lise amaze kurangiza igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Icyo kintu cyarafashije abahutu abatutsi abatwa benshi kwiga amashuri. Icyo kintu ndakimwumva kandi ndakimushima ko yagifashije. Nasaba rero ko Major Buyoya yoshobora guhambwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuki uwo yakoreye icyiza azabona ko Major Buyoya yamukoreye icyiza. Uwo akoreye ikibazo mu ati imba niyirya niwe yatumye mpekugwa urya niwe yatumye nshika ngaha bityo bisubira ko Major Buyoya hari n'umuhazo uva mu bihugu byo hanze aje kuraba imva ya Major Buyoya bibanye n'ibyo bakoranye byabugize by'ababibi bitume n'igihugu cyacu kizobananya kwinjiza amafaranga agaciro mugo kuvuga ko yohambwa ibamako ahantu atakwezi guheze arasubwe n'igihugu bwaho. Ni kintu n'ukuri mbona ko ari akagaruka ku gihugu ari umuvumo ku gihugu.
Mbo mu bisanzwe urupfu nta muntu yogwakira neza na nubwo biri uko perezida yari perezida yatwaye Burundi mu gihe cy'u Burundi rero ntihabuze abanyagiriye neza ntihabuze n'abatashimye kuko ntabwo umuntu wishimye byose ariko uvuga perezida wa Brema waratubabaje muri make rero turi impunzi ariko turafite uburenganzira turi abantu nk'abandi turi abarundi kuko umwanya n'umwanya dushobora no guhunguka twashaka dusabe ko yaba byashoboka yohambwa mu Burundi mu gihugu kiwe cy'amavukiro. Ni naho hari umuryango wiwe naho yavukiye ni naho yabaye perezida agashyirwa gati nk'aba perezida nk'abandi kuko ni perezida hama ibisigaye kuko twarumvise ko n'u Burundi bwari bwasohoye n'umutahe wo kumufata ariko icyo nicyo tuma ataza guhambwa mu gihugu cy'avuko cy'avukiro kugira ngo habe ishibutso cyo kuvuga ati ijya mva ni y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatwaye Burundi kuko nawe nyine ni intwari naho biri uko ni intwari kuko n'amakungu amwemera
kuri w'igihugu Petero Major Buyoya muri make ndacyari muto mugabo kahise turabiratwaye tukamenya. Ni kuvuga ko tumaze kumva ingene ngene ya yitavye imana kumva ngene yavuye mu gihugu akagenda duki kamurondera kandi turakumva ngo yarapfuye aha ejo byumvise kwagiye mu gahondwe ariko no byabimeze uko tukuma gafire mu no muri mali nko nyene biri tubonamye ngo yogaruka boyibuzana ikizere cyo akahabaga hambira mu gihugu kamya ati president Buyoya uyu yini mba yiwe ikwa bya president Buyoya nkuri habyo no meya kete ko yatembagaje gutegetsi bwa president Bagaza wi president Bagaza no katembagaje gutegetsi bwiwe ashikanda aba kandi ku gutegetsi mu nyuma hakaba nibindi tumumba ko byuko ashaka ko yagize gandagurwa yagize uruhara rukomeye cyane migandagurwa bya Amerika yo ndadaye urumva ibyo bintu tabyirimba tukabyumva
je ndugwa Pierre Buyoya nakwakiriye nabi ubisanzwe sinashaka ko apfa niba hari ibyaha yagirirwa kumucira urubanza birasanzwe hama bigahera ariko ikintu buri wakinda muziko ubisanzwe nuko abantu batazi kugendereza neza Buyoya ari mu ntwari zikomeye rwose kuko Buyoya ari mu bantu batumye mu Burundi intambara ihagarara yaremeye ibiganiro biraba icyo gihe cy'2025 wese murabizi ko yari yatwara kiriya gihe niwe yatumye ibiganiro bigenda mu ntuze mu haba egesoserofe ibiganiro bya Tanzania biraba birakunda niwe yatanze igihugu kandi ata muntu amufashe mu itosi atanze kumukubita kudeta yego icyo kintu cyo yemeye turakimuzi ko ni ukuvuga ko bivuze ngo ari muntu arakiritswa guhambwa mu gihugu nk'intwari mu Burundi ari mu ntwari zakoze ibintu bikomeye mu Burundi
mbo Buyoya yatwaye neza igihugu cy'u Burundi Buyoya yakoze ibintu byinshi nkuko ubuye aheshe abakoresha amata yava mu nka ziwe ibyo nabyo ni byiza kuko amata arafasha abantu benshi ndetse n'abana bakiri bato hari abana bamwe yigishije nzi
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandaniriza ku Burundi nyene ahavugwa abaganga babiri bakiri bato baherutse gutanguza urubuga ngurukana bumenyi bise Ndakira n'urubuga batanguje mu ntumbero yo gufasha ahanini urwaruka kuyaga izerekeye amagara yabo no kubaza ibibazo bibabakiye mu kiganiro maze kugirana n'umwe mu barutanguje ariwe muganga Frank Nziza yatangura asigurira ingene umugambi wabo wavutse
uburuga ukungene rwatanguye twarutanguye haraciye imyaka myinshi turiko turagerageza kuraba ukungene twoteza imbere ibijyanye no guhanahana amakuru hagati y'abasanzwe bari muri gisata cy'amagara y'abantu duhereye ku baganga n'abandi bose bari muri icyo gisata eka ndetse n'abandi bose baba bakeneye amakuru ajyanye n'ibijyanye n'amagara yabo tukavuga tuti rero icyo kintu cyo guhanahana amakuru ni ikintu gikomeye cyane rwose kuko biboneke yuko utaronka amakuru atomoye neza cyangwa kuronka amakuru atari yo bishobora gutuma abantu amagara yononekara
hanyuma rero ubwo rubuga Ndakira rugakora gute ga muganga Frank
uko rukora ni nka kujya mu sandu mumenyere no kuvuga ko umuntu aragenda akiyandikisha kugira ahantu ashobora wenyine gushyikiriza amakuru cyangwa ashobora kubona amakuru abandi batanze ashobora kubona ibigo bitandukanye cyangwa amashyirahamwe atandukanye yavuze ashobora kugira bivuze ko ashobora kubitanahana n'abandi nk'ubu twarashyizemo ikintu cy'uko niba tubamwe bita abadoresa bashobora kuba bafite ikibanza cyabo no kuvuga yuko bashobora kuganiriramo ibibazo bimwe bimwe bijyanye n'amagara yabo mu buryo bisanzuye bagashobora no kubaza ibibazo hashobora kuba hariho n'abahinga babinonosoye bashobora guca babishyura buno nyine kandi babishyura mu buryo butomoye ibyo bitashobora gukunda kenshi mu buryo bw'ibiganiro bisanzwe cyangwa ari abantu babanje kwicisha mu bindi biganiro
ni mwebwe nyine muca mubishyura ni ukuvuga ko ariho umurwi w'abaganga mukorana bari ngaho baza barabishyura ku mwanya ku mwanya
kuvuga ni nka collaboration patrive kimwe bita cyo gushyira ubwenge hamwe kugira ngo abantu bashobore kuzana ubwenge no kuvuga ngo bukomeye ubwo tuvuga tuti ubwo rubuga rwacu rurakoreshwa n'abantu batandukanye baba bafite ubuhinga butandukanye baba bari ngaha mu Burundi cyangwa mu makungu bashobora kuza baza barishyura ibibazo nyine mu migambi dufite turafite imigambi yuko hari abantu tuzoshyiraho nk'abakozi bazuba bagezwe no kugenzura yuko atabantu batanga amakuru atari yo canke bahubya abantu mugabo ahanini amakuru azaratangwa n'abantu batandukanye twebwe mu bisanzwe nk'abantu bazimye urubuga ahanini sohora igenzura ahanini kugira ngo urubuga ahubwo abantu barukoresha barubyirugu wabo
urwo rubuga rero ubu rwaratangiye gukora abaruhurumbira ni bande ahanini n'urwaruka n'umuce wahe uhurumbira ndakira
ubu rwaratangiye gukora kugira ngo rukana bumenyi niwe akaburungu ndakira akaburungu kone ntiruraja ko abantu benshi cyane rwose mugabo turabona cyane rwose yuko hariho nk'abantu baba basiyeahubwo twarabuze ahantu duhurira n'abantu batubwira ibijyanye n'amagara yacu cyangwa abaganga ubwabo nyine bakavuga bati twebwe twari twifuza ahantu tuza turayagira ahantu tuza turavugana ibijyanye n'umwuga wacu aba ariho nk'abantu nk'abaganga baba bari mu mice ya kure y'ibihugu kure bataza bararonka iminsi y'amahuriro yaba amanama cyangwa ibindi nubwo bataronka ahantu baganira ibijyanye n'umwuga wabo ibijyanye n'akazi ka minsi ibijyanye n'ibibakora bavuga bati kuri urwo rubuga rugihageze rugiye kudufasha cyane kandi nari nifuza kuvuga ngaha mu Burundi wacu twari tumenyereye yuko ibintu by'ubuhinga byinshi bya none biva mu bindi bihugu twebwe nk'aha mu Burundi tukaza kubikoresha bivuye ahandi ni ukuvuga ngo Abarundi ntibari bwamenyereye yuko ngaha mu Burundi twebwe dushobora gukorera ikintu cy'ubuhinga bwa none gishobora kudufasha gishobora kuba kiri no mu rurimi rw'ikirundi abantu bashobora gukoresha ni ukuvuga ngo bisanzwe bashobora no kutubwira bati nimuhindure icyo twabonye yuko ushobora kudufasha bituma yuko ngaha mu Burundi navuga dushobora kuba icyo no kwita rupando de fa y'ikintu kuko hari ikintu hanyuma kitagenda mu yandi makungu cahere ngaha iwacu
ni ukuvuga rero ndakumva neza ndakira iri mu rurimi rw'ikirundi
oya iraza mu rurimi rw'ikirundi kuko mu rurimi rw'ikirundi turacyari ko turarondera amajambo y'ikirundi yaba ahuriranye neza na birya abantu baba bamenyereye ku marezo sosiyo by'amalike by'ukomanta by'amaliya ni ukuvuga turacyari ko turarondera amajambo neza yuhura neza n'ikirundi mugabo ahanini kiba kiduteretse n'ayo majambo n'ahandi ubuhinga bubwo n'ibisanzwe tuba tumubwise kuwari kugira ngo gusa tubandire amajambo ahuye ni
Dr. Frank Nziza murakoze kuri kano kanya muhaye Ijwi rya Amerika
yego murakoze namwe kuba mwampaye akanya kugira ngo ndabishikirize
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho mu rw'intagondwa zitirira idini ya Islam Boko Haram umaze imyaka 18 ukora iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika yo hagati mu burengero na Sahel wariyemereye ko ari wanyuruje abanyeshuri barenga 500 bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubumenyi bwa siyansi rikabagiye gukira ubutegetsi bwa Nigeria iryo shuri riri muri leta yitwa Katsina iherereye mu karere ka Kankara giga ko abana b'abahungu gusa mu kiganiro maze kugirana na Fiacre Munezero ari Maiduguri muri Nigeria havukiye Boko Haram akaba atwari radio yitwa Radio Internationale Darason yashinzwe ngo ifashe mu gutuza iterabwoba mu bihugu bitandukanye vya Afrika na cyane cyane biguriyemo Boko Haram hamwe na ambasadeur Frederic Gatere Tsengoga twari gisata kijeje gukumira amatati mu muryango umwe bwa Afrika Union Africaine basiguye iza Boko Haram ambasadeur Gatere Tse ni watangura avuka
umugwi Boko Haram ni umugwi wavutse mu 2012 ubundi bavuga ko ari umugwi uri kurwanira iby'idini rya Islam gukurikiza ibya Islam mugabo uko imyaka yagiragenda bavuye muri Nigeria bajya muri Chad bajya muri Niger urumva barafiteyo n'abantu babashigikiye muri Cameroon hamwe bamwe mu by'ukuri uyo mugwi wunye ntukiri umugwi wonyine urwanira ibintu by'idini ni n'umugwi twe tubona umenga nka mafia ukuntu ikora kandi bafise ababashigikiye bamwe bamwe bari mu nzego mugabo bose ntibiyumvira kimwe hariho abakurikira iby'idini hariho abakora ububandi n'ubudandaji n'ibindi byose mugabo hakaba rero n'abandi bafise icyabatumye bajyayo muri uwo muhari icyo kintu rero cyatumye bajyayo benshi baravuga yuko aho bava bibagiwe na leta bakavuga yuko hariho ama injustice byatuma abantu biradikariza hano bakajya muri uwo muhari ibyo niyo bavuga kuri uwo muhari mugabo ni muhari by'ukuri ubona yuko hakoba bogenda barabatuza batuma ingumu zabo zigabanuka ahubwo uko umwanya gumugenda niko bagumo bakomera
ego ukivuka uyo mugwi mu 2022 warugizwe ahanini n'abantu bo muri Nigeria gusa canke bari bavanze abaharanira icyo bavuga ko ari idini rya Islam no kumikorere yabikazi
ukivuka bari abantu bo muri Nigeria umugabo buhoro buhoro harajemo nabandi igituma ibitigirije byagiye bihagwira ni kubera iyo bigwikira bwoba ariko igitabo bakurikira kitwa management of savage dream gitabo cyanditswe n'umuntu witwa Bukarnaji yari mu ijorodo wa Al-Qaeda yababwira yuko ahantu hose bari bagomba gutera bagatera akantu gatoya hanyuma leta izocitera kurusha kandi iteye kurusha ituma abantu bashagura abantu bashaguye babarekwitira bashyire muri izo nyeshamba yenu nibaza rero kuko leta yagiye irishura agati akazi na muntu kamererwa nabi cyane rwose muri ibyo bihugu byaratumye n'iyo migwi igendera komera ni ukubwira yuko uyu mugwa Boko Haram ufite ibigwanisho bikomakomeye ushobora guhangana n'ibisirikare bikomakomeye kandi rimwe na rimwe bakanashobora no kubatsinda
ego Fiacre Munezero we ahuri Maiduguru haravugwa cyane Boko Haram tubwira uko hameze ukihashika umuntu ahashitse arabona ko ari ahantu hari vyihebe nk'ivyo ambassador ngo gahitaje kutubwira
ya Boko Haram bigitangura afe nakomeye cyane cyane mu 2012 mugabo ugitangura bari abantu banki ishuri iri ishuri risanzwe bita Ecole Occidentale hanyuma kubera icyo abantu bakwiye kumenya ni uko aho hantu kuko Federalist mugabo yavuze muri Basenge la Kishade nirimo yavuga mu Kirundi yakikujwe n'ibihugu bine Nigeria, Cameroon, Chad na Niger hanyuma n'ahantu ibihugu byaheze kubera ndakwereka nk'aha Maiduguri hari ku birometero 1,500 ku murwa mukuru Lagos mugabo hakabari hafi ya cyane ku birometero 250 ibyo Nigeria ikeneye ubutunzi bwayo mu manuko ziburi mu buraruko ibintu bibera hariya ni kure cyane biba vyitayeho mu bisanzwe umuntu w'ivuko hanyuma Cameroon nayo nabo nyine ni kure cyane rwose yawunze abo bantu rero bakabantu b'abayisilamu leta yarabahezye ntibiga nta mashuri nta bitaro abo rero baje hatanguye uyu muntu yitwa Yusuf we rero yabuze abantu kwiga amashuri kuko leta yari zabahezye hanyuma barava mugwanya akabuza abana ko abahungu bacyamo n'abakobwa akavuga ko bakwiga ikorowani gusa hanyuma baramutera baramwica bamwishe ikihinduka ishyirahamwe ry'iterabwoba rero aho Maiduguri ndi rero nikugomba kubwira ngo ariko kibazo mu gisagara Maiduguri ni ibisanzwe kandi nka twe tuba muri ya burere bw'iwacu bazi ko ku murango usanga hameze neza mu gisagara hameze neza mugabo hafi yaho ngahonye mu makuru aheruka kuvugwa nahonye batwaye abo bana mugabo aho mu yinga biraheza yitwa Zabalmari barateye bica abantu 111 umva abantu birimira baraza barabica ni hafi ku birometero 10 za Maiduguri nkuko nyine Federic ngo gabivuze n'abantu bateye ubwoba urumva abantu by'ibihebe rumenya hari
ahamaga ambassadeur Federic Badishi babarizwa hehe hanyi na Boko Haram
urumva twebwe icyo tuzi ni uko hariho ishyamba iri ahantu bita Anambra State aho bari hari ishyamba bahora bajyamwo mugabo kenshi abo bantu nk'uko Fiacre arabivuga n'abantu baba bari mu bantu nyine babaribaho mu bantu barafite kapasite yo kumobiliza abantu kugira bakore igitero kimwe mugabo ibyo Shekau ariko aravuga wewe hari ishyamba yinyegejemwo niho bamaze igihe bamutera bagerageza gukora ibitero ariko byarase barafite ukuntu bamobiliza abantu cyane bose biroroshe agaca bakora ibyo bitero abo bantu bashobora kumubiriza gute ashobora kumubiriza kuko Fiacre yabivuze n'abantu bashaguye cyane rwose n'abantu leta yibagiwe n'abantu nibabye na bije ya Nigeria nk'aya mazone bari muri periferi urasanga kenshi atacyayitwa afashe muganagana biwutse n'ikindi kintu naho batwaye uno munsi abahungu bashika 300 haracyariho n'aba bakobwa banyuruzwa aho bita ba Chibok girls gushika n'ubunye hariho bamwe batoye n'abandi bataratora none musigura gute yuko igihugu nka Nigeria tuzi nyine gikomeye ya Gude Fiacre bigenda gute ngo abo bantu bashobore guhaguruka bagatwara abana bangana gucyoni bakayuza abakobwa imyaka na mirere ntagiye n'umuntu umwe ashobora kumenya aho bari cyangwa abatuje ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko hariho abantu babafasha kandi ari mbizeye
hariho abo bacibok babakobwa no harimo abakirondegwa harimo aba bashasha muri katsina batwawe baza batsa batera abanyeshure kubera iki
bajya bakobwa babacibok bajya bavuga bamwe ko baciye abagore babo babatekera babitaho iyo bakomeretse abo bandi nabo babahungu babahindura abagwanyi kenshi niba bashaka mugabo hari ikindi kintu gihambaye gituma batera abanyeshuri twese ababyeyi igihugu nta kintu kibabaza igihugu nk'iyo abana banyurujwe bagatwarwa mucyonyi kenshi niba ngo berekane yuko bakihari kandi niko leta igomba guhangana nabo
Pierre Munezero irumva n'ikibazo gishobora no kubarizwa mu miryango ngira ngo nkumbure abana bagakura bazi ingene bitwara niki aho mugenda gukorera ibiganiro muri ayo maradiyo yanyu ariko arafasha mu kurwanya rino terabwoba imiryango mubona babizi iki kibazo babona ko ari ikintu babwirizwa nimba babonye icyo bikeka bakakivuga
biragoye Diane ibintu byo muri kano karere urumva mumenya yuko abo bantu bangwa cyane uko bivugwa mu maradiyo tubimenye n'abantu ijana ku ijana z'aha bantu n'abayisilamu hanyuma ndumva zarahebye mu byo tuhora twumva nko mu gice cya Chad barabahebye ku buryo bakoresha n'amahera muri Nigeria naira ntibazi ifaranga ryo rimwe nerisa hari uwo tugeze kwa afite we ikintu wifuza cya mbere ni iki nk'ubu unye ati nifuza kuronka karanga muntu ntazi Chad nubwo leta zarabahebye ntimushobora kubyiyumvira nubwo ko 19 kujyana batiga nta bitaro nta na kimwe abo waboko waramwumvaga wumva ni ubugaragwa hari abo bubakira ibyo bita amapfuyi bakabaha amazi kujya batiga bahiga ikorowani niyo bemerega n'abayisilamu hanyuma rero bariko barabatwara bahora babaha amahera bagasigana amahera umuryango biga bararonka amahera baratanga amahera urumva hari ababakundirika hari abo bahuje hari n'abatabakunda rero batwara ku nguvu biragoye n'ukuri kumenya
mbega ambasaderi Frederic murafise ibiharuro byerekana imyaka y'abari mu Boko Haram uko bangana imyaka yabo ibitsina byabo
kenshi n'abana bato bato ntibaba bakuze nicyo kinababaje nk'ubu nyine hariho intambara perezida wo muri Chad yaragiye haraheze amezi yaragiye kugwana nabo ku butaka bwa Chad hanyuma benshi mu bo bafashe usanga ari imikangara y'abana bafite nk'imyaka nka 15-10 n'iyindi hari imyaka yose mugabo kenshi usanga ari abana batoyi ikintu kibabaje nagiye kuvuga ni uko ifiyaka yakivuze yavuze ati hariho bamwe bashyigikira ibyo ariko arakora nk'uburabye nk'abiyahuzi kenshi usanga ari abakobwa bakoresha abana b'abakobwa b'imyaka nka 23 bari batoyi cyane rwose ni ukuvuga ko harakorwa n'iki kintu cyo kuboza mu mutwe kubashyiramo yuko ariko abikorera Imana bazajya mu ijuru mugabo ibyo ni imigwi yose y'iterabwoba ibikora ikigiri ngira ngo niwandikwa ndabeshe mvuze nti umuntu arazi nyine wabangana mugabo ubu baravuga yuko ubunye urazi kuko baramuri aho hantu hose bakorera yuko ubu bashikana nk'ibihumbi bya baba ibihumbi bitanu n'ibindi
kandi bakaba bakwiye muri ako karere ka Afurika hagati Sahel n'ahandi
egombe
hanyuma nka igisata cy'ijuru rya Amerika aho muri Nigeria mu rurimi rwa Hausa kiravuga yuko abakoze kiriya gitero giheruka kwera gatsina baje bagikora bari ku mamoto umuntu akibaza ati abantu bari ku mamoto bagatera bagatwara abana bagira mu majana hariho ibintu umuntu adasobanukirwa ni gute woza ku mamoto hama igisirikare ntigishobore guhangana nabo kandi umva bari ku mamoto
icyo kandi bagiye n'icyo kandi namwe ndabaza na mbere bigenda gute ngo ushobora gutwara abantu bashika amajana atatu cyangwa ngo muze n'amamoto ntagire n'uwabona ntagire n'umuntu n'umwe amenya ibibaye ni ukuvuga yuko hariho abantu mu nzego bafasha cyane ugasanga nk'ingabo aho batera ingabo ntiziba zikwiye kuko baza ari benshi bagiye gukora igitero
akaba ari nungaye duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na Jowe Diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru vy'ino mwanya vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu nawe nyene yakoze twemi ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya mururana ingwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha